Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turi ku munsi wa gatanu nigenekerezo rya 2019 mu Kakaro umwaka wa 2022. Ndabaramutse nongere ndabahe ikaze muri kakanya kamakuru mu Kirundi ayo kuri uno mugoroba ashimikiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Yahavuye ashikanwa mu ibohero ry'ingozi ni mustantere wa komine Kiremba Pascal Sebigo akaba yagirijwe kutubaha inzego zimukurira no kunyuruza amatungo ya komine bibaye nyuma yaho akuwe mu mabanga yiwe ku itegeko nshikiranganji. Abanyagihugu wo muri komine ya Kayogoro y'intara ya Makamba batekewe n'ubwoba kubera imyimenyerezo ya gisirikare ikogwa n'imisore y'imbonerakure ku mutumba wa Burera. Basaba abajejwe intwaro guhagarika ivyo bikogwa birangwamwo iterabwoba. Ivyigwa bigeze kure kubijanye no kubaka ibarabara ry'indaraye rizoshika igitega ku mugwa mukuru wa politike ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe inyubakwa za leta mu kiganiro cari kigamije gushikiriza ivyo ubwo bushikiranganji bwaranguye muri kino gice c'umwaka w'ibihumbi 2022. Ido ni ido jano makuru ni mukanya suye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu butungane. Wahora ari mustantere wa komine Kiremba Pascal Sebigo araye ijoro rya mbere mu ibohero rya Ngozi akaba yahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu agacaja kumvirizwa mu biro by'umushikiriza manza yegamiye sentari subiramo imanza Ingozi kumuhingamo acayinjizwa ibohero. Pascal Sebigo akaba afunzwe inyuma yo gukugwa mu mabanga yo kurongora iyo komine kuva kuri uwa kane ku itegeko nshikiranganji. Pascal Sebigo yagirizwa ukutuba inzego no kudashira mu ngiro ingingo z'inama ya komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Aragirizwa kandi unyonyezi bw'amatungo ya komine no kutubahiriza amategeko agenga ugutanga amasoko muri komine. Abanyagihugu mu ntara Ngozi bakaba bashima iyo ngingo bakaba kandi basaba ko ubutungane bwokora maze uwayagirizwa ivyo vyaha agahanwa hisunzwe amategeko. Mu butungane nyene uburongoye koperative Sangwe yo kumutumba Marcyazo muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro arapfunzwe kuva kuri uyu wa gatatu. Afungiwe mu gasho k'igipolisi k'Inyamiramabi muri iyo komine aho yagirizwa kunyuruza amafaranga iyo koperative. Abanywanyi b'iyo koperative bagasaba ko yohanwa yisunzwe amategeko. Inkuru ya Zefine Johnson Nkunzimana.
Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko Sanini Yonzima afunzwe yagirizwa imiliyoni zirenga 20 zari zigenewe koperative Sangwe kuri uwo mutumba mu gipolisi. Bavuga ko Sanini Yonzima yaheruka kugenderwa n'umwe mu bategetsi bo mu nama mpuzamateka mu ntumbero yo kuraba uko ibikorwa by'iyo koperative byifashe. Abajijwe ku bijyanye n'uburyo butaboneka, Sanini Yonzima yaremanze ko ayo mafaranga ya koperative yayikozeko. Abanywanyi b'iyo koperative hamwe n'abanyagihugu bakaba basaba ko uwo muntu yohanwa n'amategeko hatabayemo akamwana wa mama. Uwundi afunzwe yagirizwa ubunyonyezi ni Jean Pierre Niyongabo, musantere wa komine Mutambu mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rural. Kuva kuri uyu wa gatatu afungiwe mu gasho k'iperereza yagirizwa kunyuruza amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 80 yari agenewe amakoperative Sangwe yo ku mitumba 8 ya komine Mutambu. Mukamenya ko uwo musantere yafunzwe yari yaraye abogojwe mu mabanga yiwe ku itegeko nshikiranganji.
Urakenuye Josephine Johnson Nkunzimana. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo ku mutumba wa Burera ni muri zone ya Kayogoro muri iyo komine nyene. Ubwo bwoba bukaba buva ku myimenyerezo ya gisirikare ikogwa n'imisore y'imbonerakure. Abanyagihugu bagasaba ko iryo terabwoba ryohagarara. Ni nkuru ya Bella Mugisha.
Amakuru uruganda kwa radio Inzamba rukura ku mutumba wa Burera atumenyesha ko iyo myimenyerezo ya gisirikare iteye ubwoba abahaba batari mu mugambwe CNDD FDD bakibaza ko atakindi iyo myimenyerezo igamije atari gutera ubwoba abarundi gushika mu matora yo mu mwaka w'2025 bagasaba abajejwe intwaro kubihagarika.
Cyo dusaba ukuri twasemereye twinginga dufukanye Prezida na fati jambo humo prezida. Kandi akure ama jambo achire inguvu mwikogwa. Ibi nviriko viraba tu semerera. Ibi nviriko viraba mnyagi huku mutomu ta semerera. Ejo li zogi baningaro kambi. Huko viraba wanche kubona ko iti huku chikwiji kisisa wa sirikale wa kuiye. Mwaka uka sanga hali uhosi haguma hawa ho ikarashishi jagi sirikale. Nivite yubgova. Kandi kwa nyagi huku wa mkibano. Jero bicabiza kuzana ingaruka mbi bizana byonona umubano w'abanyagihugu kuko jewe nimba mbana nimbonera kure nkabona izinduka mu ikarashishi ya gisirikare ndamutinya iyo maze kumutinya rero undi mibano icya iba mibi cyane ejo dusaba nkuri ibi bintu biba bihagarika.
Uruganda rwa radio Inzamba rwakuye kuri telefone musaneri wa komine Kayogoro kugira agire ico ashikirije kuri ayo makenga y'abanyagihugu ariko ntitwashoboye kumuronka.
Inzamba
Radio Inzamba makuru twateguriye arabandanya tuyabandanirize magara y'abantu bamwe mu bagwayi bitura igisata gipima imigera y'indwara ku bitaro bikuru by'Intara Muyinga baridogera abakozi bakora muri ico gisata ko batabitaho iyo bagiye gutora inyishu y'ibipimo abaganga baba babatumye. Abo bagwayi bagasaba umuyobozi w'ibitaro bikuru by'Intara ya Muyinga gukurikiranira hafi ico gisata. Ido ni Dona Pierre Gahungu.
Iyo midogo ifatiye hanini ku bakozi bamwe bamwe bakora mu gisata cyo gupima imigera y'indwara laboratoire mu Gifaransa basuzugura abagwayi bagiye gutora inyishu y'ibipimo baba bagirishije nk'uko abo bagwayi bavyigana kenshi na kenshi. Abagwayi bahabwa isango ryo kugaruka isaha 8 ariko ngo kenshi iyo saha ntiyubahirizwa kuko ngo barindira inyishu z'ibipimo baba bakoresheje amasaha agahera mu nzira. Abo bagwayi bakavuga ko baronka inyishu abaganga babasuzumye baza bamaze gutaha rimwe na rimwe imbere ngo birashika bakaronswa ibyo bipimo bukeye nk'uko ayo makuru abandanya vyemeza. Iyo nyifato ikababaza abagwayi kuko muri bo ngo hari aho haba harimo abarembye bisabwe ko bashira inyishu umuganga yabasuzumye kugira abandikira umuti. Abo bagwayi bagasaba umuyobozi mukuru w'ibitaro gukurikiranira hafi ico gisata kirangwamo ingorane. Radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka umuyobozi w'ibyo bitaro kugira agire ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abagwayi.
Urakoze Pierre Gahungu. Amabarabara arenga 10 yo mu gihugu yarasanuwe ayandi arubakwa. Ibyo byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umushikiranganje ajejwe ibikorwa bya leta hamwe n'inyubako rusangi Dr. De Garcias Sangani umwami mu kiganiro cyatunganijwe n'ubushikiranganje arongoye aho bari baramutse bashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje muri iki gice cy'umwaka 2022. Ushikiranganje De Garcias Sangani umwami yagiriye kwamenyesha ko ivyigwa bigeze kure kubijanye no kubaka ibarabara gendarayi izoshika igitega ku mugwa mukuru wa politike. Tumwumvirize.
Twarakoze ibikorwa byo kubaka no gusiga kaburimbo igice cya kabiri kibarabari kuri metero 18 kiva kibumbu gishika gitega metero 24 cyaheze cyaraye kirangiye. Hasigaye ibikorwa byo kwakira no gushikirizwa ibyo bikorwa byo kubaka no kwagura igice kibarabara rikuru numero 5 riva kuri Shanik ryerekeza ku kibuga gikuru cy'indege citiriwe Mercure Ndadaye ibirometero 5. Ibikorwa bikaba bigeze ku bice 99 n'uduce 5 kwijana. Byumvikane yuko ibikorwa nyezina byarangiye kandi turaneza yuko ibikorwa byo gushira ko amatara harijya barabara ariko bigenda neza. Turabandanya ibikorwa byo gusiga ikaburimbo ibarabara rikuru ry'igihugu numero 16 riva Bururi rigashika Gakuba rigana Igitega. Icyo gice kikaba gifite ibirometero 34. Ama ibikorwa bikaba biriko bigenda neza bigeze ku bice 73%. Tukamenyesha nuko ikiraro cyari gikomeye kuri iryo barabara cyitwa Jiji na cyo nyine cyaheze kubakwa ibikorwa byo gusiga kaburimbo ibarabara rikuru numero 3 igice cya bitaza rumonge ikaba ari kilometero 45 bamenyesha yuko ibyo bikorwa navyo bigeze ku bice 18 kwijana hari ibikorwa byo gusiga ikaburimbo ibarabara rikuru numero 3 igice cya Nyanzarake rumonge gifite ibirometero 52 bitwonyesha yuko ibyo bikorwa ibikiri mu myiteguro ama ibyo bikorwa navyo nyine bikaba bisa n'ibiri mu ntango hari ibikorwa bijyanye no gusanura amabarabara kubamenyesha byaranguwe n'ikigo kigezwe amabara cyo ARB gihawe uburyo na leta arakoze ibikorwa by'amaboko akaba n'ibikorwa by'amakaburimbo bikuzibira ibinogo ibikorwa bikuru bitunganywa ku n'icyo gisata cya ARB harakozwe ikiraro kuruzi murago mu rubirigi kiri kwibarabara kuri nomero 9 kaba kiriho kirubakwa kigeze ku bice 18 kwijana ku bijyanye no kubaka ibarabara ry'indarayi uvinza musonga tigitega igikorwa cyo gutora ibiro bizokurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ibikorwa byo kuzorikora byararangiye ubu bikaba byarashikirijwe yego zibijejwe kugira ngo hafatwe ingingo
umushikiranganje de Gracia asanga ni umwami yagiriye ko kandi agabisha abashira inyubako zabo cyane cyane amastasiyo kunkengera z'amabarabara ko biri mu bituma amabarabara abomoka cyo kimwe n'abarima hafi y'amabarabara dusubire dukurikire umushikiranganje deo asanga ni umwami
itwarabonye abantu bakamastasiyo ya esansi hafi y'ibarabara bigaca bituma ajya amazi yose ari imicafu na esansi na mazutu bari kurira mu mabarabara ya kaburimbo icya kabiri twabonye n'abarimyi barima ku mabarabara ya kaburimbo gushika no kuri kanivo ku nkombe y'ibarabara bigatuma abo bantu bazibira ajya amakanivo bakabuza amazi gutemba haba amazi agaca yicina inzira yayo akonona ibarabara cyangwa se ibyo bintu babomora muri kanivo bigaca bizibira imiserege bigaca bituma ibiraro bisenyuka abahinga batse amabarabara bagashira kujya kanivo ni ukuvuga ngo irafise akazi kayo gakomeye abo bantu rero baragenda bagahomamwo amabuye cyangwa se bakavanga n'ibyondo kugira ngo bajabuke muhira n'amaguru kugira bacishe ku inkorofani baja muhira kugira bacishe ku imodoka hari n'abahazibira amakanivo kugira bacishe kwa mabeni y'amabuye bari ko barubaka hirya no hino basaba yuko bokubaka ibiraro hejuru naho byo bifata kibanza mugo bakareka kuzibira ikanivo kuko twasanze henshi amabara cyayononekara ubu bwa nyuma n'abantu bakorera imirimo itandukanye mu kibanza cy'ibarabara barasanga hari abantu bafite amasoko mu mabarabara ugasanga iryo barabara ryarononekaye ikindi twabonye n'abantu bakorera imiduga mu mabarabara hajya mu mbavu y'amabarabara bagasukaho amamobile n'amazutu abandi n'abantu bogereza imiduga ku mabarabara ugasanga ibarabara bararyononye ryaraherengekeye kubera amazi iminsi yose yamariko araca muri iryo barabara ikindi twabonye n'abantu bakata amabarabara badasabye uruhusha kugira bacishemo imiringoti amatsinga n'ibindi twasaba yuko iki kintu cyo kwitondera twese nk'abarundi ibarabara tujyubahirize kagira ko ndamenyesha yuko hari amategeko abiri abuza abantu gukora mu kibanza cy'ibarabara kandi harimo n'ibihano ruhashya ku bantu bonona amabarabara
uwo akaba yari umushikiranganji deo nsanga ni umwami ajejwe inyubako za leta hadiyo inzamba gateka kawe muriko murakurikira amakuru twatewe kwashikiriza cyangiriza ikorana makuru aciye ku masonga amakuru ajanye n'inkino duhereye ku mupira w'amaguru aho umugwi w'u Burundi uri muri Tanzania mu nkino zo gukuranamo ziganwa y'Afrika ya CHAN intamba mu rugamba zihejeje gutsindwa n'umugwi wa Djibouti mu rukino rwa kabiri kuri penalty 3-1 umwanya w'urukino wari waheze Djibouti itsinze 2-1 ibyo bihugu bikaba rero byaciye binganya amanota kubera u Burundi bwari bwatsinze 2-1 itariki ya 24 mukakaru no mwaka mu rukino rwa mbere u Burundi bukaba rero busezeye mu iryo higanwa ibindi bihugu biri mu mugwi w'igice cyo hagati gishira ubuseruko bwa Afrika ni Tanzania, Uganda, Ethiopia, Sudan y'Epfo, Somalia n'Uganda. Hama muri tennis naho bubaye ubwa mbere Burundi buba mu nkino zo gukuranamo ziganwa gitiriwe gikombe Davis rikaba ari naryo higanwa rikomeye rihuza imigwi y'ibihugu. Inkino zo gukuranamo z'umuco wa kane zikaba zihuza ibihugu 8 bya Afrika zikaba zikozibera muri Kamerune. Burundi rero ukaba buri mu mugwi A bukaba kuno wa gatanu bwatsinzwe n'izinga rya Maurice ku iseti 2-1 ariko ku munsi w'ejo bwari bwatsinze Nigeria ku iseti 2-1 Gabon ikikaba kigira igihugu cya kane cy'umugwi A u Burundi bukaba bwaserukiwe n'abakinnyi 6 harimo Guy Orly Iradukunda uwa mbere mu gihugu n'igisongezi ciwe Alan Terry Gatoto Burundi bukaba bugifise amahirwe yo kurengana bukaja mu nkino zihereza iryo higanwa zizobera muri Espagne. Hadyo nzamba gateka kawe akaba we duciye dusozera ko ano makuru Edi Claude Nazwe nariko ndabashikiriza ndabasezere ndabifuriza kugira ibihe byiza bisozera inondwi naho utaha.